Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatandatu n'igenekerezo rya 21 ntwarante n'umwaka w'2026 nshuti namwe bagenzi mwashimiye kurikira radio Nzamba hagati yakawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaza kubashimikiye kuri zingi nkuru zikurikira muhari iteka wifadikanije n'ishirahamwe King Murundi Freedom baratewe umutima uhagaze n'inyigisho za gisirikare no gukoresha ibigwanisho ziriko zihabwa abahoze ku rugamba n'ugwaruka rw'imbonerakure mu kigo kiri muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza. Ayo mashirahamwe hamagarira leta kuva mu gacerere igatanga umuco kuri izo nyigisho ziteye amakenga. Amashirahamwe yagera kuri atanu haranira gateka kazi na muntu aratabariza impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania aho agateka kazo kariko karahunyangwa n'igihugu cya Tanzania cyazakiriye mu ntumbero yo gushaka kuzitahukana ku nguvu. Ayo mashirahamwe asaba leta ya Tanzania guhagarika iryo hoterwa ry'izo mpunzi akanasaba amakungu gukurikiranira hafi amabi ariko ashikira izo mpunzi ziri mu kangaratete biri mu rwandiko. Ayo mashirahamwe uko ari atanu yasohoye kuri uno wa gatanu muraza kubyumva. Murano makuru turaza kandi no kubashikiriza ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi ni mukanya isase sangwe kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwaramutsa. Umuhari iteka wifatikanije n'ishirahamwe King Murundi Freedom bariyamiriza imyimenyerezo ya gisirikare ibandanya mu mihingo itandukanye y'igihugu ku bwayo mashirahamwe. Ikigo giherereye muri komine Ruyigi y'intara ya Buhumuza kiriko gikoreshwa mu kwigisha abahoze ku rugamba hamwe n'ugwaruka rukukira umugambwe uri ku butegetsi cyane cyane ubuhinga mu bijanye no gukoresha ibigwanisho. Ayo mashirahamwe abiri asaba ubutegetsi bw'u Burundi kuva mu gacerere eka agahamagarira amakungu gukurikiranira hafi uko ibintu byifashe. Dutega amatwi Angele niko yagize umukuru muhari ite.
Ishami riteka na King Murundi Freedom twahisemo gutera kamo ku byo turiko turabona biba inyigisho za gisirikare ziriko ziraba mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi. Aha icyatumye tuvuga tuti reka dutera kamo ni uko hari ibintu novuga tutamenyereye biriko byibonekeza. Ubwa mbere ni uko izo nyigisho ziriko zibera mu bibanza bitegekanijwe. Muri azi ko mu Burundi hari hahora habera inyigisho za gisirikare, icyo ni kimwe. Icya kabiri nacyo izo nyigisho zihuriye ko ni uko harimo abatari abarundi bavugiye ururimi rw'Ikinyarwanda n'Ilingala ndetse mbere baravugwamo. Aho dufatira kuro twumva ku biriko ku nyigisho ziko zibera Bukinanyana n'inyigisho ziko zibera mu Ruyigi. Ikindi cya gatatu ku Barundi abantu b'ugwaruka rurimo n'ugwaruka rwatowe baravye bava mu gumwe nk'uko ku umwe mu gumwe kandi w'umugambo umwe atarabahite ku rugambo dusanga ntiyari imbonerakure za zindi bigumwe zimwe bavuga ngo imbonerakure ziyemera. Ubwa kabiri abigisha muri izo nyigisho nabo nyine batowe mu makambi baravye umugwi barimo cyane cyane kuba bayoboka umugambo uri ku butegetsi cyane cyane. Ivyo vyose rero bigatera amakenga amashirahamwe yacu abiri tukagira tuti nyabuna nuko mushikana rwuje umutekano iterambere mu community yuva mu gacerere agasigura akabwira abarundi n'amapungu ibiri kubiraba kuko aretse kubivuga ko hazo n'ibihuha bizokwiragizwa mugabo umugiye uva mu gacerere akavuga abarundi cyangwa amapungu bo binyiza ibyo biriko biraba umwe ngo bikorwa mu kinigero bijyanabona kuko abarundi nk'abarundi bari begereye ubwo burere basigwa bwinshi icya kabiri dusaba n'amakungu na basanzwe afasha uburundi murazi yuko izo nyigisho ziko zivugwamo abantu bashobora kuba bava mu bihugu muri ibi bihugu bisanzwe hasanzwe hari ibibazo za politiki umubonamo hagati y'uburundi n'u rwanda na congo icyo rero tukagira tuti n'akarere gasanzwe umutekano utifashe neza rero amakungu yarakwiye gukurikirana kugira ngo izo nyigisho ntizize zisubize inyuma zize nuvuga zisubize umutekano utari usanzwe umeze neza
amashyirahamwe atanu adaharanira inyungu za politiki yaratabariza impunzi z'abarundi zo muri Tanzania ku mabi ziriko zirakorerwa n'icyo gihugu mu ntumbero yo kuzigondoza ngo zitahuke ku nguvu mu itangazo amashyirahamwe yasohoye kuri uno wa gatanu asaba leta ya Tanzania guhagarika iryo hoterwa ririko rikorerwa impunzi z'abarundi n'inkuru ya Pierre Gahungu
muri iryo tangazo ayo mashyirahamwe ukora atanu yateyeho igikumu amenyesha ko iterabwoba ririko rikorerwa impunzi z'abarundi aho zimwe zinyuruzwa izindi zigahohoterwa kugira zemere zitahukanwe byerekana ko leta y'uburundi iri kwirakoresha inguvu inyuma y'imbibe z'uburundi kuva mu ntango z'umwaka uheze impunzi z'abarundi zarahawe itegeko ryo kwiyandikisha ngo zitahuke mu gihugu muri icyo gihe mu ntumbero yo kuzigondoza zimwe muri zo zaranyurujwe izindi zirafungwa hatibagiwe n'izaborejwe igufa nk'uko iryo tangazo ribandanya ribivuga mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu impunzi zitanu zaranyurujwe mu ikambi ya Nduta hakurikira kugara amashure n'amavuriro kubomora amazu y'impunzi mu makambi ya Nduta na Nyarugusu aho impunzi zasigaye mu Kangaratete zitagira aho zikika umusaya ivyo vyose vyakozwe kugira zihebe zemere gutaha ku nguvu amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu atandukanye akaba amenyesha ko impunzi zatahutse agateka kazo katigeze kubahirizwa zimaze gushika mu gihugu ayo mashyirahamwe ariyo ihuriro ry'abarundi baba muri Canada ABC Assemblée des Burundais du Canada urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu akorera mu makambi y'impunzi CDH Picard ikigo Centre Raoul Wallenberg hamwe na SOS Torture Burundi asaba leta ya Tanzania guhagarika iryo hohoterwa n'iterabwoba ikanareka gutahukana ku nguvu izo mpunzi ishyirahamwe HCR risabwa gukora akazi karyo ko gukingira impunzi nayo makungu asabwa gukora ibishoboka vyose kugira izo mpunzi ntizisubire kwirukanwa nk'uko bihitiye maze amategeko mpuzamakungu azikingira kubahirizwa
isoko nkuru yo ku mugwa mukuru wa komine ya Kirundo muri bino bihe iri mu ngorane zo kuronka umuyaga nkuba amakuru dukura muri iyo komine yatumenyesha ko uwo muyaga nkuba wama uriko uracikagurika bigatuma abadandaza badakora neza mbere bakavuga ko muri kino gihe bakora bahomba abajejwe intwaro bo ngo basaba abo badandaza kugurura amaduka canke amabutike yabo hakiri kare cane mu gitondo kandi bakugara batebye mu ijoro bahimiriza abadandaza gukora cane kugira bafashe mu ntumbero y'iterambere y'igihugu y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine ushira bibiri na mirongo itandatu abo badandaza bo babona ko badashobora gukora umwanya munini mu muzimagiza bafise ubwoba ko ibidandazwa byabo bishobora kwibwa umwanya wariwo wose bavuga ko iryo hangiro ry'igihugu rigoye gushika ko leta itabanje gutorera inyishu ibibazo bimwe bimwe bikomeye nk'ibibazo by'umuyaga nkuba n'icy'umutekano
inzamba
imbere yo gusozera ano makuru dukurikire ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mukamushikirizwa na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ndabara mukije mwese mudukurikiye kaze munana makuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi. Ikinyamakuru iwacu kivuga ko politiki yiswe zero enfant mal assis bisigura ko tamwana numwe yoba acicara nabi mu ishure. Uwo mugambi wari wamenyeshejwe n'umushikiranganji w'indero kuva mu ntango z'uyu mwaka unturashigwa mu ngiro mu mashure menshi y'igihugu nko mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara. Abanyeshuri babandanya kwiga bicaye hasi canke bakicara ku ntebe ari benshi. Ayo mashure kenshi usanga barizwamwo abanyeshuri barenga ijana, bigatuma kwiga bibamwo ibibazo haba kubigisha no kubaregwa. Amasendika n'amashirahamwe yigenga amenyesha ko hariho ikibazo cyo gutegura imigambi kudakorera mu muco mwishigwa mu ngiro y'iyo migambi naho uburyo buyigenewe uba bwatanzwe. Ibyo ngo bizogira rero ingaruka ku kanovera k'indero ababituma bamwe mu banyeshuri baheba ishure. Muri ico gisata nyene ikinyamakuru Social Media Burundi candika ko mu ntara ya Burunga abakiri bato babandanya baheba amashuri kubera ugurumbira kurondera akazi mu bihugu byo hanze. Kenshi ngo biterwa n'ubukene no kubura amahirwe y'ubuzima, bigatuma bahurumbira kurondera ubuzima mu bihugu by'Abarabu babifashijwemo n'imiryango yabo. Abavyeyi n'abarezi bakaba bafise amakenga kuri kazoza k'igihugu kuko abazora mugwa n'igihugu ngo bazo bafise ubumenyi buke. Abategetsi mu gihugu baremeza ko ugwaruka rugenda ku bwinshi, ahubwo bakagira amakenga gusa mu byo bashikira mu mahanga nko gufungirwayo. Kubera izo ngorane abatari bake batera ka mu leta gushyiraho politiki nziza zijanye n'uburezi hamwe n'itangwa ry'akazi. Tuve mu ndero tuje mu bijanye n'ubutunzi n'imibano ku ikinyamakuru Social Media Burundi mu Kirundo. Isoko nkuru ngiriko ikorera mu ngorane nyinshi bivuye ku ikena ry'umuyaga nkuba. Mu gihe mu ntwaro bahimiriza abadandaza gukora amasaha menshi kugeza mu ijoro kugira biteze imbere, abadandaza bamenyesha ko umutekano waho utizewe kuko bashobora kuhibigwa cyangwa hagatera amasanganya y'umuriro biturutse ku nyubako zidatunganije neza. Abanyagihugu nabo nyene ngo barakogwa ko kuko bataronko nkuko bavyifuza ibidandazwa muri iyo soko. Abakoresha iyo soko basaba ko hafatwa ingingo zihuta ho gushiraho umunyaga nkuba mu isoko, gutsimbataza umutekano no gukora neza ibijanye n'inyubako z'iryo soko. Mu gisata cy'imibano ikinyamakuru iwacu kimenyesha ko muri Binyange komine Cibitoke imiryango y'abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatwa ibayeho mu buzima bubi cyane, aho bakiba mu tuzu twa nyakatsi n'utundi rusakajwe imitoto y'ibitoki. Bavuga ko bari mu bukene bwinshi badafashwa canke ngo hagire n'ubashikira imbere n'abo badasiba kuvyemererwa, na cyane cyane byo kubaronsa uburaro. Abajeje intwaro bavuga ko ibyo bibazo babizi, bakavuga ko nyabona no muri abo batwa basanganywe ingorane hagati yabo. Ku ruhande rwabo amashyirahamwe ya leta bavuga ko hari imigambi itekanijwe izofasha abatwa mu kwiteza imbere. Mu gusozera ikinyamakuru Social Media Burundi cyandika ko mu ntara ya Buhumuza ikambi impunzi y'inyankanda irangwamwo ubukene bw'amazi meza biturutse ku isenyuka ry'isoko ari bararonkejwe. Ibyo bikaba byaturutse ku mvura nyinshi yari hitanye muri kino gihe cy'ubukene bw'amazi meza. Impunzi z'Abanyekongo zirenga 12,000 zikoresha amazi mabi ava mu nzuzi canke bakayakura mu mihana yegere iyo kambi ku mafaranga bavuga ko ari ay'umurengera. Amakenga akaba ari menshi ku bijanye n'isuku rike aho hashobora kuvukira indwara zifatiye ku isuku rike. Izo mpunzi zihamagarira abategetsi n'amashirahamwe atabara imbabare kubagarukira ko mu maguru masha. Ni kuri iyo nkuru duciye dusozera ko ano makuru yanditswe n'inyamakuru bitandukanye ku Burundi. Mwakoze kudukurikira na butaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Urakoze Bertrand ngenda kuri yo ninonga haduce dusozera ano makuru. Nkaba nshimiye mwebwe mwese mwateze yombi, nashimira na bagenzanje umwe wese ugiti ciwe bafashe kuyaturukaniriza. Mugire aho mwamubahwe mwanye no mu byanyu na gahwanda.